Francine ndiyo kubwayo
amahoro kuri mwebwe mwese mwahisemo radio isanganiro Alphonse kubwimana ni wari mu buhinga bw'ivyuma amakuru tubashikiriza tuyahera kuri zimwe mu ngingo nkuru ziyagize umushikiranganje w'imigenderanire ahamagarira abagwiza tunga bari mu gisata cy'abikorera utwabo gutunganya neza ibyo bakora mu ntumbero yo kuzokwakira abazo babitavye amanama zobera mu gihugu cy'u Burundi ni mu gihe kuva mu kwezi kwa kabiri umwaka uza u Burundi aribwo buzoba burongoye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika guha agaciro impamyabushobozi abantu bafise ngo kiri mu byotuma incabwenge zitaguma zihurumbira kuja mu mahanga bikavugwa n'urongoye sendika y'abigisha ba kaminuza y'u Burundi afatiye kuberutse gushikizwa n'umukuru w'igihugu ko baje hanze ari ukudakunda igihugu ishyirahamwe Parseme na ryo gishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo ritera intege umushikiranganji w'ikigega cya leta mu bijyanye no gushyira habona ibitagenda neza mu ikoreshwa ry'amafaranga ya leta kubwa Faustin Ndikumana rirongoye ngo inzego zibijejwe zari zikwiye guca zigira amatohoza yimbitse mu kanya murakurikira ano makuru mwidonito
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
ndasubiye kubaramutsa abagwiza tunga bari mu gisata cy'abikorera ivyabo mu Burundi bahamagarirwa gutunganya neza ivyo bakora mu ntumbero yo kuzokwakira bitavya amanama azoba ari kabera mu Burundi mu gihe kuva mu kwezi kwa kabiri umwaka uza gushika mu 2027 aribwo buzoba burongoye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika Edouard Habizimana umushikiranganje w'imigenderanire mu mubonano nabo bagwiza tunga kuri wa mbere akaba yasavye ko abakorera mu gisata cy'amahoteli n'ingenzi bogerageza gutunganya neza ibyo bakora maze bazo bivyaza umusaruro
Nisi yeze marabonyi yuko jema kwa anshikira twarabwiye ngo n'abashitsi benshi gose mu bibi bya komite technique spécialisée yabere ngaha n'ya dialogue continental yabere ngaha jewe numva makuru anshikira bavuze ko n'amahoteli yabaye submerge ku buryo nirango ibintu byagenze neza ijya rero ni nk'imponjo n'intango kuko ikiringo cy'umwaka wose tuzomara tuzoba amanama menshi azobera ngaha i Burundi hanyuma n'abagwiza tunga mufise ibyo murangura ari gisata cy'amahoteli turisme n'ibindi ari transport nibaza ko ama opportunite azoba ari menshi cyane aha rero twinshi tubahamagarira nuko namwe mwoca mubifata nka mpama kuko so sont des ouvertures ziriko ziraboneka hanyuma namwe mugaca muraba ingene mubibyaza umusaruro aha mfatiye ku bintu bitoya nk'iki cy'amahoteli hari aho usanga narumvise ko hoteli izo nyinshi dusanzwe tuzi zari zuzuye hanyuma abantu bagahoblije kuza mu yandi mahoteli mato mato urumva ikintu kiri important cyane ukorera ko ni service la qualité du service rendu kuko urumva bigafasha namwe kugira ngo ibyo mwuka mwakora bigire agaciro bishike kure kandi biheshe iteka osi igihugu cyacu bavuga bati mu Burundi abantu ale service batanga zimeze neza ibintu byabo bimeze neza ariko navuga les opportunités nyinshi cyane urumva iby'amanama n'ibyo bizoza abaje mu bihugu iwacu naho urumva bazoba bazanye ya mafaranga y'agaciro dukenera urumva nibaza yuko twese twagira tubarongera akarusho urumva rero nk'abantu bikorewe utwanyu mumenyereye kugira business nibaza ko ari opportunité twe twavuze tuti kuvugururira kugira ngo namwe muce mwitunganya mufatiye kuri ivyo nibaza ko bamwe bamusanga bari trop agressif mu bintu bya business namwe rero twashaka ko mutosigara inyuma
umushikiranganji w'ikigega cya leta nawe avuga ko hari abamugira ko iterabwoba kubera ibikorwa ariko ararangura byo kwanka kw'amafaranga ya leta yihagirwa n'abantu bamwe bamwe ariko ngo nta bwoba afise kubera azi ko ariko ahagararira ukuri umukuru w'inama nkenguzamateka akaba muremesha amubwira ko bamushigikiye ni mu gihe umushikiranganji yari karishura ku bibazo by'abakenguzamateka kuri wa gatandatu igitega igihe ihariko harigwa integuro y'ibwirizwa risubiramwo amafaranga leta ikoresha mu gice cya kabiri cy'umwaka w'2025 ushiri bihumbi bibiri na mirongibi na gata andatu ninguru tubazaje haa nibigiri
ya nizizu kuri na kibazo kanda zikwa tachonzo kuma menasi yunda ya rumu mugana chonzo
wanu mshikira nganjuki kikachareta alendi kumana avuga ko agiri gwitera bwoba n'abatane zerezwa ningene akora ahagararira amatungo ya leta mugihe yari karishura ku bibazo by'abakenguza amateka kuri wa gatandatu hezi gitega yishura ku kibazo cyuko imyidogo iri mu banyagihugu kubijanye nibura ry'umwavu w'ikizungu yohera yishuye ko ihinguriro ryo mwavu fomiri shiraho amananiza mu kwaka amahera yongera kuyaba yatanzwe naho yishura ku kibazo yabajijwe cyuko umunyagihugu wese yashoye ibigori muri anagesa yuhabwa amahera yiwe uwo mushikiranganje yishuye ko hari amahera angana imiliyari 2 z'amarundi agiye guhabwa abatararonswa amahera yabo ariko kandi yarongeye ko indongozi za anagesa zishiramwo amananiza nazo nyene aha akaba yasiguye ko amahera akoreshwa mu kunguruza ibigori vya anagesa no mu gukota amazu y'ububiko bwavyo atangwa hadakurikijwe amategeko kamwe mu burero bwinshi yatanze akaba ari umuntu yahawe imiliyoni 300 z'amarundi yo kunguruza ibigori ariko atampapuro z'amasezerano na ndangamudanda za NIF zihari iruhande yivyo ngo hari ivyegeranyo bibiri bidasa vyerekana uko ibigori biri mu bubiko bwa anagesa bwo mu gihugu cyose bingana ivyo umushikiranganje abona ko ari amanyanga uwo mushikiranganje ukiga cha leta alendi kumana akavuga kandi ko indongozi za anagesa zarungikiye ugwandiko umukuru w'igihugu zimurega ko ariko aragwa anya anagesa mugihe wewe ngo agomba ko amahera ya anagesa akoreshwa neza gusa
muri note bagiriye mukuru w'igihugu bavuga yuko ndiko ndashira ikintu bitango plan de faire kugira ngo anye umugambi wa anagesa la note ndayifise ngaha barunki mukuru w'igihugu kuko bari yo campagne contre moi comme si anagesa je mfite cyo ndiko turiko turafa nacyo dupfa je ne fais que parler les chiffres nabahaye na raporo muraza kwisomera no muri commission nayo ibahaye kugira bareke kuza baracyafuza umuntu bafite d'autres intérêts bashagushika kuko amafaranga yo muri anagesa gena yo njya kandi sinshaka kuyajya ikintu nshaka gusa ko tuyakoresha neza
kubera ibyo byose n'ibindi umushikiranganje wa cya leta alendi kumana akamenyesha ko agiri gutera bwoba
je nta muntu numwe dupfa n'ikintu nakimwe hanyuma icyo ikibana yafashije gusa ya nzizo kuri nta kibazo kandi ndazikwa tachonzo kuma menasi yunda ya rumu mugana chonzo vision 2060 nzo ibona neza jebe sinyekeranya
urongo inama nkenguza amateka Jervendira Kubuca aramuremesha
turabateye indege nk'abatowe tuzobafata mu mugongo ivyo kwiruka kwibisuma nabamenyeye kunyonyeza nibaza ko bidahereye kuri twebwe nyene tuba turi imbere y'abandi nta namwe dushobora gushika kandi kugira iyi societe yacu ihinduke nuko atangira kuboneka bamwe bamwe bemera gushira ukuri abona abarundi ntibakunda ukuri iyo uvuze ukuri rimwe na rimwe hari wakwa no kukuzira mugabo ndazi neza yuko ukuri kurateba ariko kurashika turaguteye intege rero ntucike intege lemenase ntuzozibura mugabo ikiza nikihe nuko wari wese azobabona yuko ibyo uri kuravuga rukuri uri kugwanira ubutunzi bwa leta uri kugwanira ubutunzi bwa bene gihugu
umushikiranganje w'igihugu cya leta Alendi Kumana akaba yarishuye no kubindi bibazo by'abakenguza amateka igitega Jean bigira ku radio isanganire
ishiramwe parseme gishinze ukangurira abarundi guhindura ingendo naryo rirateri intego umushikiranganje w'ikigega cya leta mubijanye no gushira habona bitagenda neza mu ikoreshwa ry'amafaranga ya leta mu kugura ifumbire Faustin Ndikumana rirongo yifuza ko inzego zibijejwe nk'ubugenduzi bukuru bwa leta hamwe na sentare icungera amatungo ya leta zoca zigira amatohoza yimbitse
Nyumushikiranganje wiye gacha leta yashikirije twagira mbere tumuse n'abamutera intege kuko atakuri karashikiriza ibintu uko biri bigatangura kuja habona kuko twebwe mu byo twari bagushikira je bundi twari twagarutse ku kuntu tubona mu gihe gacha leta amahera aja mu myavu ari umurengera ama miliyari derenga mu 350 ku mwaka arenga 60% kwijana hafi 70% y'amafaranga aja mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi mugaye imyavu ntigeri kwiruka sanga hari kibazo no numva ndamafaranga ngene agenda arasohoka muri ico gisata ibyo rero bigaragaza mwe twa ko turaga tuti collision twama twabigarutse ko ibintu byabashikiranganje hana hari usanga bakorana n'abantu bamwe bamwe bagwiza tunga mu bintu gasanga ari amafaranga asohoka gutyo ugasanga umushikiranganje agenda mu nama shikiranganje agiye ha ku defender dossier igihugu wagiye ku defender dossier afitani afise mwinyungu n'ibinashaka gusohora abisohana n'umu nishamu cha mugwiza tunga kana ibyo rero ni ibintu kenshi bikunda gushika nkiyo rero dosye yategeza guca yibwa neza bakaraba kugira market bakaraba amafaranga nasohoka mbere inzego zikaza zikora kibazo cyangwa mu rundi ninzego ico tuzeje nezikora ubwo bugenduzi bwa leta yo kuru de compte cyategeza guca bigira ankete kuva nko muri za 2020 kuva iyo account ndende batanze umushyiranganje w'ico giye abashyiranganje abo burimye n'ubworozi nabije gacha leta bose bico giye bagushikuno musi bakabazo nyene byagiye biragende mugabo urumva hari giye bose bigende nka vya bintu twumva ngo zampanda za kajeke zande z'amadobi usanga hari amadosi ari karavuga mugabo ugasanga nta gikurikiye nibaza re yuko ibintu by'ibiziturire n'ingene amarare tari karasisagwa amazi re kararenye inkombe harageze re kwinzego na cyane cyane wego hejuru rufata ingingo kwego umukuru ufata ingingo zigaragara ibintu nk'ibyo bigahagarara n'ahandi ho tuguma hahanda hagomere dutera dusubira inyuma
isanganiro
inami sumbingimba
makuru twabateguriye arabandanya ingingo z'ubutungane ngo ntizishigwa mu ngiro ahatari hake mu gihugu biturutse ku bihangange biri mu nzego zaba nshingwa ntwaro canke z'umutekano bikaba byashikijwe ku munsi wa gatanu n'urongo ishira hamwe arishoto mu kiganiro umukuru w'igihugu yaremesheje ku mugaba mukuru w'intara ya Muramvya kwamenyesha makuru n'abanyagihugu Fiana nda isabarongo ijoshira hamwe rigwanye hohoterwa rya kiremwamuntu n'akarenganyo akavuga kandi ko amashira hamwe amwamwe arungika barundi gukorera mu mahanga abahohotera mu kubaka 50% y'amafaranga bakorera abo bidakunze bakanapfungirwa ahantu hatazwi ni nkuru tubaza Evariste Nzikobanyanka
Warungoye ishirahamwe arishoto afatira kuri kamwe mu burorero bwerekana ko hari bihangange bibuza ko imanza zaciwe n'ubutungane zishigwa mu ngiro ibyo bihangange bikicishiriza havyo
hari umukenyezi yitwa Tunguru Jana Karoro kamwe mu rubizi yaraburanye hose aratsinda yaraje mu mwaka 2020 imbere yanyu mwarategetse karenganurwa umuhanuzi muyobozi mishika muri wanyu yarategetse umushanje ubutungana mwandikira ubutungana andikira umushikiza manza mukuru kizigenza wa republika uweragiye iyo dosiye kuva ubivumereye mu mwaka 2022 nubu baciye bagenda barapasagura n'igi police mwe mwategetse kugijayo carakuweho kubaka ku mugaragaro dutohoje mu yashoto hariho ibihangange mbere nayo nabahoza bashikanganje bagiye harimo uramushya amateka na wenyene yahubatse afiseho n'ingurube n'ibindi bihangano
vyane ndayisaba arongo iryo shira hamwe rigwanye ho hotegwa dakirimwa muntu n'akarenganyo hari kindi aduma ku rutoke namashira hamwe yegeranya abarundi baje gukorera mu mahanga akabasaba igice cy'umushahara bahembwa buri kwezi utatanze agafungirwa ahantu hatazwi
turavye muri ijoto tugutora amashira hamwe keshi no gucuruza abantu n'escavage ati gute bafata abarundi bageye gukura amahari hanze senkani porusa niyo babaha senkani porusa akaja mifuko iyo migwi yabo bantu yari cyo mukuru w'igihugu umuntu uheze gusa ishami yitwa Paris Agence bikorera mu Kinindo muri Bujumbura watabaje inzego z'inyamira mabi mu ijoto bamaze indwi zibamupfungiye mu nzi wabo kubera 11 miliyo ateza gutanga kuko vyabunaniye iyo yari yagiye
kuri ico umukuru w'igihugu ntaca kure mu gusaba begwa nico kibazo gukora kazi kabo
ubashikiranganje bw'imigenderanire baravyumvise no bw'intwaro hagati kugira ngo dukurikirane abo bene gihugu batunganirizwe ayo mashira hamwe musanze ofisi ikosa bamuca muri futa nta kindi
ku kibazo c'imanza zicibwa ntizishijwe mu ngiro kubera ibihangange perezida Evariste Ndayishimiye akaba yamenyesheje ko agiye gukomezwa igisata c'ubutungane gushika ku nzego zo hasi kugira inkingo z'amasentare zubahirizwe
guha agaciro impamyabushobozi abantu bafise mu Burundi no gufata ku rugero rumwe abakozi kubijanye n'imishahara n'ibimwe mu byo tumi incabwenge zitaguma zihurumbira kuja mu mahanga bivugwa n'urongoye sindika yabigisha ba kaminuza y'u Burundi nyuma yaho mukuru w'igihugu avugiye mu kiganiro n'abanyagihugu muramvya ko baje hanze ari kudakunda igihugu kubwa Desire Nisubire abariko baragenda kuronderera ubuzima mu mahanga naho bisabisana no kudakunda igihugu ahubwo ngo baba bagiye kuraba aharuta handi
kwebwe mu masendika twabivuze kuva kera twavuze yuko abarimo muri kaminuza y'u Burundi abaganga cyane cyane mu gisata cy'ubuvuzi biboneka yuko bari kubaragenda kubera kudafatwa neza ariko rero ntivyumvikana ingana bo vyita kudakunda igihugu na cane cane leta yari yatanguye no kuziragira kigoro mu bisata bimwe bimwe kuko nk'ubu hariho amafaranga yongewe abaganga kugira bakore umutima uri munda bimwe bita stabilisation du personnel none amafaranga babahugira nayo kugira bakunda igihugu sinibaza ko gukunda igihugu nk'uko umukuru w'igihugu yabivuze bivana mugabo hariho ibintu vyankenerwa vya misi yose bituma umuntu aguma ku kazi ntituvyitiranye no kudakunda igihugu kuko umuntu yarize Burundi bukamurihira agataha avuye kwiga mu mahanga nivyo Burundi bwarisha amahera menshi kuri abo bantu kandi birabaje kubagenda bakora handi ariko iyo bashitse mu Burundi ntibabaje kwicwa n'inzara ntibabaje kutigisha abana babo ntibabaje kutagira aho baba ntibabaje kutiyunguruza ntibabaje kutivuza ubu bintu byose byarazinzwe sinibaza yuko abagiye mu mahanga kurondera ingana babaho bagenda kubera badakunda igihugu bagenda kubera babona hari ibintu byabananiye nga sinabarimo gusa sinicabwenge gusa nabandi tubona bagenda kubwinshi nuko rero ubuzima buba bwatangiye kugorana ahubwo ni barabe bazitire hakiri kare nabo dusigaranye bataragenda nubundi ikintu cambere cokogwa nuko bice bihari bica mu muco ibyerekeye imishahara bigaca mu muco ubutunzi bw'igihugu ingana bukoreshwa bigaca mu muco ufise impamyabushobozi yigiwe haruguru n'umushahara wikwigira haruguru ariko turiko turaraba dusanga ibintu tubona nuko ahubwo uko umuntu afite impamyabushobozi isa n'isununuye niko umushahara usubira hasi kuko twese ntidushobora gukwirwa muri politiki
ubukene bw'ibikoresho n'abakozi badakwiye ni bimwe mu bihanze umugwi severe ujeje ukuri no kunywanisha Abarundi mu ntara ya Burunga kubera ko ari na usanzwe wakira imanza zifatiye ku matati y'amatongo n'ayandi matungo bivugwa n'icegera c'urongoye severe muri iyo ntara ahamenyesha ko yakira imanza z'amatati z'amakominane ari umwe bamwe mu banyagihugu bakavuga ko binabagora gushika ku biro vya severe kuko hababera kure cyane Clovisse niyo nkuru.
Sindaba numukozi muri Severe numwe.
Kugenda no kugaruka ukoresha
amasaha. Abakozi bakora mu mugwi Severe rije kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi mu ntara ya Burunga. Ari nawe washinzwe kwakira imanza zifatiye ku matati y'amatongo n'andi matungo ngo ni bake cyane. Ntawumvuke Bernard cegeya curongoye Severe muri iyo ntara avuga ko bitoroshye kuko yakira bene izo manza mu makomine ya Makamba, Musongati, Nyanza na Rutana ari umuntu umwe.
Iyo tubisa makomine ane dukurikirana ariko dukurikirana Burunga yose dukorera hamwe muri Burunga mugabo hariho amakomine umwe wese asanzwe afise yakira jewe mfise nk'ikomine zine zicoroje kuko izi komine ndi jenyene.
Bamwe mu banyagihugu bavuga ko bibagora kuko bisaba ko barinda gusanga uwo mukozi wa Severe ku biro bagasaba ko Severe yoshika no ku mitumba kugira boroherwe
kugenda no kugaruka ukoresha amasaha 8 ku magoro canke utoye moto n'ibihumbi 18 kugenda no kugaruka tabata inyanza baraza bapiki bago baraza no bituranga kubera hariya mu zone z'uwacu canke komine za kera nta biro vya Severe.
Sindaba numukozi muri Severe numwe. Nje ndagiye Makambo munsi nsanga muri biro yabo nta muntu numwe hari bambwira ngo bose bafashe rugendo. Hari rende uwo munsi cyandiye bazati rero uko biri kose bafatiwe bagiye mu manama. Ariko rero sibwizu no munsi sinavanga ngironka kandi gati ngo subira i Makambo. Basaba ko yuza igashika ku commune d'abord. Kamenye biro bya commune ho yikorera hanyuma kaje ku mitumba tukaje twitura nkuko twitura sente.
Ico cegera curongoye Severe Burunga akizera ko bazokongererezwa abakozi yongera kuko bakeneye ni mashini.
Turizeye rero yuko abakozi bazoboneka n'ibikoresho biboneke kuko nta bikoresho bikwiye dufise. Urabona yuko ata mashini dufise nayo turayikeneye kuko dushobore kwandikamo aya madosiye tuyabike neza.
Leo Pascazi Nziga Masabo umunyamabanga mukuru wa Severe kugwego rw'igihugu ntahakana ko abakozi ari bake akavuga ko naho ari bake bagishobora gufasha
iyi ntara mu Severe afisemwo abayiserukira bashika kuri bane kandi abanyene ko mbere ntibakwiye ariko baragerageza hamba bajya bari mu ntara kubisanzwe barakira bagaheza bagaha orientasaje kubitura ariko bajya ntibakora amadosiye ahanini abavuye kuchichalo chumu kibujumbura nyo wadra kufata inji ingo za nyuma mwono mbaro mnu ya akira gusa tetele za kuika kuhusa madosye kwa zako halibake wala cha shobora gufash
muko bishikirizwa na namuvukie Bernard nchegila churongo SVR Iburunga imanzi zifatie kumatati ya matongo na andi matongo zirengigi humbi na majana tano nizo zaakiriwe kuva mkwezi kumunani kushika mkwezi kuchumi mmakumi nane ariyo Makamba, Musongati, Nyanza na Rutana.
Uracha kugachana yandi munkino.
Munkino tubabwira ingena rugby ari ukino ruhagarikirwa n'abahagarikizi batatu muri rusangi ariko ku nkino za nyuma haca hiyongera ko abandi babiri basahiriza abo batatu. Gerard Ndikuriyo umunyamabanga mukuru mushiramo ry'urukino rwa rugby mu Burundi avuga ko kugira umuhagarikizi ashikira urugero rwo guhagarikira inkino mpunza makungu ategerezwa kuba afise urupapuro ruvyemeza. Jean-Marie Vianney genda kumana.
Mu guhagarikira inkino za rugby haba hariho umuhagarikizi mukuru ari hagati mu kibuga ari nawe yafata ingingo ya nyuma agafashanya n'abandi babiri baba bari ku ruhande bita abajije dorinye mu rurimi rw'igifaransa. Ni siguro zitangwa na Gerard Ndikuriyo n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'urukino rwa rugby mu Burundi.
Muri rugby mu arbitre kubisanzwe ari wari hagati n'umwe ni wafata ingingo ya nyuma niwe araburukino mugabo akabafashwa n'abandi babiri musanze muzi bita bamwe ngo nabajije dorinye niko nako tubite abo nabo rero akazi kabajeje ahanini cyane n'ukuraba ko umupira wasohotse kugira yereke arbitre ko umupira wasohotse.
Uwo munyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'urukino rwa rugby mu Burundi avuga ko abo bahagarikizi baba bajeje kuraba amakosa akogwa n'abakinyi.
Ikindi cya kabiri n'ukuraba abigenza nabi nka bamwe bara ko arbitre atabona bakanoshora abandi cyagahonyora uwundi abo rero nivyo uwo muassiste abajeje kandi kindi nacyo araraba ko n'umupira waciye hagati mwaya amapoti.
Mu rukino rwa nyuma igitigiri cy'abagarikizi kiriyongera gushika kuri batanu kubera cha hashigwamo abandi babiri bita abajije dambite mu rurimi rw'igifaransa.
Hari gihe bishika rero muri phase finale match ya nyuma kubera ababona ko ama equipe akomeye cyane bagahitamo ko na ambite ibifise umujije wayo. Nuvuga rero muri rugby abarbitre barashobora kuba batanu kuri match imwe no kuvuga arbitre central abajidorinye babiri n'abajidambite babiri.
Kurabo hiyongera ko aba bajejwe imeza no kwandika amanota nkuko Gerard Ndikuriyo abandanya abishikiriza.
Impande yaho rero harabandi bantu baba bariko barafasha mu rukino aho twovuga nk'abajejwe table no kuvuga abajejwe gufata chrono abajejwe kuza barandika amanota kuko utsinze baramwandika bakandika n'ufisa amanota bakandika n'utsinze n'amanota yatsinze.
Mu bihugu biteye imbere haba hariho n'ujejwe kuraba uko abahagarikizi bigenza guhagarikira inkino.
Iruhande yaho harashobora kubaho mu bindi bihugu usanga bafise effectif y'abafisiere benshi haraba no ubwe bajejwa ba arbitre araba uko bitwaye kugira ngo nyamara dukose kwabaye ubukurikira bazodukosora naburahane ni bahari.
Uwo munyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'urukino rwa rugby mu Burundi avuga ko kugira umuhagarikizi ashikire urugero rwo guhagarikira inkino mpuzamakungu kwategerezwa kuba afise urupapuro rwemeza ko yaronkejwe inyigisho zo ku rugero rwa gatatu rutangwa n'abahinga inga muza makungu akavuga ko hano mu Burundi ko bahera ku rugero rwa mbere mu gutanga izo nyigisho.
Twebwe nk'ubu aho dusha duhera kenshi duhera kuri niveau 1 international twadufise n'abarbitre nga abaformateur bashobora kuyitanga. Hama ushobora ku arbitre match international rero ni miburiburi niveau ntoya bafise ni niveau 2 mugayo niveau yo niveau 2 naha bagiye ku arbitre baba bariko baramugerageza kugira ariko yoduza niveau kusanze umuwosha ku arbitre inkino mpuzo makungu abafise niveau igira gatatu niveau 2 iyo nayo sina formation agira ni niveau baguha baravye performance ubufise ahandi hoho niveau 2 ni hamwe ucisha kuvanga ugashaka kujya nko mu Rwanda ukarubitira muri Tanzania izi nyine zo muri regionalema ariko ni vote ushaka kuvuza inkino mpuzo makungiza izo zose
muri bucana kandi inkino izo kwirikira. Gerard Ndikuriyo azodusigurira ibisabwa kugira umuntu yemeregwe kuba umuhagarikizi w'inkino za rugby.
Amakuru twa twabateguriye ni hano duciye tuyagarukiriza mwakoze kubona mwadukurikiye yakoze na Alphonse Kubwimana niwe yafashije mu buhinga bw'ivyuma mwese mugira ibihe byiza.